Muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza mwese abaduteza amatwi, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze muri aya makuru kandi dore ingingo z'ingenzi zayo. Mu Burundi ishyirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu, riremeza ko mu mwaka ushize w'2022 abana barenga 300,000 bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi. Uyu ni umubyeyi w'Igitega, umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Mu Burundi kandi abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura bakoze imyigaragambyo bahagarika akazi. Muri Niger abasirikare bakoze kudeta, barimo barata muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse. Aba basirikare bategeka Niger kandi baremeza ko Ubufaransa butegura kubatera. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, ntimugikure. Muri Niger abasirikare baherutse gukora kudeta bataye muri yombi abari abaminisitiri babiri n'umuyobozi w'ishyaka ryari ku butegetsi. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bahagaritse umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, umushikiranganji ajejwe ubutare n'ujejwe ibitoro, Mahamadou Sani Mahamadou, asanzwe ari umuhungu wahoze ari Perezida Issoufou Mahamadou. Umushikiranganji w'intwara yo hagati n'ugutwara abantu n'ibintu n'icegera ciwe baza baratawe mu mvuto. Umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ihagarikwa ry'abo bategetsi vyerekana ingendo y'igitugu yabayoboye abakoze kudeta muri Niger. Wasavye abanyagihugu kuja hamwe bagakingira demokrasi ihagarikwa ry'abo bategetsi ryatangajwe umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby ashitse muri Niger kugerageza guhuza bakoze kudeta na leta yatembagajwe. Kudeta muri Niger ikurikiye izakozwe n'abasirikare mu bihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Ivyo bihugu vyompi vyateye ihengamira ku Rusiya nk'igihugu bicuditse. Abakoze kudeta muri Niger bavuze ko batembagaje Perezida Mohamed Bazoum kubera ubuyobozi bwiwe bubi hamwe n'ishavu ryerekanywe n'abanyagihugu ku kugene leta yiwe yavyifashemwo kuvyerekeye ibibazo vy'umutekano vyatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Aba basirikare bakoze kudeta muri Niger kandi baremeza ko Abafaransa bategura kubatera kugira ngo babohoze Perezida Mohamed Bazoum banasubizeho ubutegetsi bwe. Fidel ikomeza.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa ntibwemeje canke ngo buhakane ivyo vyagirizo. Yamara leta y'Ubufaransa yemera ko Bazoum ariwe mutegetsi yemewe w'igihugu ca Niger. Ufaransa ishimikiye ku vyerekeye gukingira abanyagihugu bayo n'inyungu zayo muri ico gihugu. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibindi bihugu bikomakomeye harimwo Ubufaransa vyari yamirije ingingo y'abasirikare gutembagaza leta yavuye mu matora muri Niger. Amakuru yerekeye imigambi y'Ubufaransa abaye umunsi umwe nyuma y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO rifatiye ibihano abasirikare bakoze kudeta muri Niger. Ryaratangaje ko rishobora kurekurira ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare mu ntumbero yo gusubiza Bazoum ku butegetsi. Abasirikare bafashe ubutegetsi bari bagabishije imbere yaho abanyamahanga boba bariko bategura ibitero ivyo ari vyo vyose bigenewe kubohoza Bazoum, mu kuvuga ko vyovamwo iseseka ry'amaraso n'akajagari. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby yaragiye muri Niger mu mpera z'indwi turangije kugerageza kuba umuhuza. Yatangaje ko yabonanye na Bazoum n'umukuru w'abasirikare bakoze kudeta General Abdurrahman Tiani mu kigoro ko kuraba uburyo bwo gutorera inyishu iciye mu mahoro kubiriko bibera muri Niger. Yamara nta birenga ngaho yatangaje.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Senegal, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Ousmane Sonko araregwa ko yakoresheje imyivumbagatanyo amaze iminsi itatu afunze by'agateganyo, none umucamanza yategetse ko aguma mu buroko. Fidel Niyongabo nanone akomeza.
Sonko anebagura bikomeye prezida wa Senegal Macky Sall yagirijwe icese ico caha aca aratabwa mu mvuto. Umwunganira Oseinu Ngom yatangaje ko hari inyuma yuko aserutse imbere y'umucamanza. Mushikiriza manza mukuru ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatangaje ko ubwoko bw'ivyaha bitandatu vyegetswe kuri Sonko harimwo ivyo yagirizwa ko yakoreye muhiriwe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye byatumye ahagarikwa. Birimwo kugeramira umutekano wa leta, kwifatanya n'abakora ibikorwa by'iterabwoba n'ubusuma. Icaha kigira umunani co gukwiragiza amakuru y'ibinyoma cariyongeye ku bindi, nk'uko abamwunganira babitangarije itangazamakuru ryo ku mugwa mukuru Dakar kuri uyu wa mbere. Umushikiriza manza mukuru ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatangaje ko ivyaha bishasha yagirijwe atasano bifitaniye n'ivyo yagirijwe imbere yaho. Ico gihe yaciriwe igihano co gufungwa imyaka ibiri ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu. Igihano yaciriwe ico gihe catumye adashobora guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Vyatumye haba imyirekano yahitanye abantu 216. Kuba Ousmane Sonko anebagura bikomeye prezida Macky Sall vyaramufashije kuronka abantu benshi bamushigikiye mu bakiri bato batakaje icizere kuri leta ihari muri iki gihe.
Ministri w'ingabo z'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje uyu munsi ko Uburusiya bwongereye ibitero bya misile muri Ukraine kubera nayo igaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Fidele Nanone.
Umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko kubera Ukraine yananiwe mu bitero vyayo vyo gusubira kwigarurira ibice igihugu ciwe cafashe, iriko ishimikira cane cane kuvyerekeye gukora ibitero vy'iterabwoba mu bibanza vy'igisivil. Uburusiya ku munsi w'Imana urangiye bwatangaje ko bwasambuye indege zitagira abadereva bita drone za Ukraine zari zije gukora ibitero ku mugwa mukuru Moscou no mu kigobe ca Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka w'2014. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingwano yagarutse ku butaka bw'u Rusiya ko uko ariko ibintu byari kugenda. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cyafashe ingingo kurushiriza zigenewe kwikingira ibitero biturutse mu kirere no mu mazi. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ibitero by'indege zitagira abadereva za drone Ukraine iherutse gukora ku mugwa mukuru Moscou ari igikorwa cyo kwiheba kubera Ukraine iriko iratsindwa ku rugamba.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ho ni kuri VOA radio yacu. Mukanya kanzunya cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura bahagaritse imirimo yabo kuri uyu wa mbere, barakajwe n'icyemezo cya leta cyo kuzamura cyane ibiciro by'ibibanza bakoreramo. Thierry Ndayishimiye yaduteguriye inkuru.
Aba badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse berekana akababaro kabo kuri uyu wa mbere, bavuga ko bababajwe cyane n'ingingo ya leta yafashwe batabizi.
Kabaro dufise uharuye n'ibihumbi 14 twahora turiha, ugacyo harura ibihumbi 450 shira ku mapuro santaje. Nawe turi abene igihugu tukize turumva igiharuro cy'amafaranga n'agacamu cyo kumwene igihugu. N'ukuri ngaha mu isoko, iyi soko yo ngaha indani nitwega abanyesoko twayiyubakishyira iki, nitwe twayisofye amahera
y'aya matore
y'iki nikuduza hejuru ikwe twisofye mugabo leta ngo isoko ya leta
ngewe uko tuzora turi hasi samire mu bibanza byo hanze. Si samire ashaka gusanga na n'umutayi miliyoni zibiri ufise nunizo si samire ku kwezi wazikura hehe ko ruri hapfe miro no gusinzira kuva baje ntiturasubira gusinzira muraguma yu.
Uyu mudandaza nawe avuga ko yahora ariha amafaranga 100,000. Kuri ubu bakaba bamudugirije ko ayashika 450.
Ajeweho ndi 100,000 ku kwezi. None wumva nciye banduzi 450. N'umutahe mfise ndushika 2,000,000.
Ingingo yo kuduza igiciro gishasha ku mafaranga bahora bariha ku bibanza bakoreramo mu masoko atandukanye ari mu gisagara cha Bujumbura yafashwe mu mpera z'indwi iheze. Abo badandaza bahagaritse imirimo yabo bavuga ko bari kubanza gukoreshwa inama mbere y'uko ishirwa mu bikogwa.
Bategerezwa kutugirisha inama bakatubwira ibibazo biri mu isoko hama natwe tukagira icyo tuvuze.
Iyo bavyiza baje bakabona umumwe wese ikibazo afise bakabona ko ibyo bintu byumvira ko bishoboka canke bidashoboka.
Leta yoza ikumvikana n'abanyesoko ikaraba none ni leta mvyeyi ikaraba abanyagihugu ngene bameze bato bato kuko nitwebwe leta ishingiye karabwe ryo tugabanya uma.
Bifuza ko yongwinga ibanze guhagarikwa hakaba ibiganiro hagati y'abadandaza na leta.
Twabona yuko n'ukuri batubara subira mbi byo banditse bagahindura kwa kuraho nako kabisa naho twayakuru kuberako benshi babayeho badandaza kandi mita yawe abantu ningana gusanga abantu bafite mita y'imitoyo nayo nk'umora afite umutayi muto yari hayo mafaranga yakuye he.
Twebwe rero nk'abene gihugu ico dusaba leta n'ikigo OBR dusaba yuko ingingo bafashe y'ukuduza makori iyo bangigwa hama bakaza bakatugirisha inama tukagira ingingo dufunditse.
Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo kuri uwa mbere nyene buvuga ko bugiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo. Umushikiranganje Maite Niteretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo.
Tumaze iminsi dukurikiranira hafi imyidogo y'abenegihugu cyane cyane abadandaza bo mu masoko yo mu gisagara cya Bujumbura, amasoko ya leta. Imyidogo cyane cyane ufatiye ko amafaranga aba yaradugijwe ku rugero rudasanzwe. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati ya leta n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane uwo myidogo. Turiko turagira umwihwezo twasanze ibiharuro bisubiramo neza kugira bavuga ko badugirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza ata mwidogo.
Umushikiranganje yanamenyesheje ko hari ubundi buriganya basanze bwarakorewe mu bibanza byatanzwe mu masoko bikozwe n'inzego zo mu buyobozi.
Twasanze rero ikibazo cya mbere mu budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza by'ukuri, abantu wasanga bafise icyo bajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisate byose abafise ijambo ugasanga nibo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagashaka kugenda gukota kaba bapangaye. Ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abenegihugu wasanga bibanza kwitunganira.
Abo badandaza bavuga kandi ko guhagarika imirimo yabo Bujumbura bizokogwa no mu yandi masoko hamwe atagihindutse mu ngingo zafashwe. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura buvuga ko iyo ngingo yari yafashwe n'uburongozi bw'igihugu kubera ko n'ubundi ikigo OBR arico kijejwe kwegeranya amafaranga yose y'igihugu. Mwihejeje kwegeranya y'abacuruzi kizoca kironsa meri ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta. Nta bitigira ibihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura leta irashira habona. Cherive ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika, turacyari mu Burundi aho ishyirahamwe ONLCT Où est ton frère rirwanya ubucuruzi bwa kirimwe muntu ryemeza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 abana barenga ibihumbi bitatu bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Eloge Wilika neza yasomye icyegeranyo cyaryo.
Iyo shirahamwe rivuga ko abo bana baturuka mu ntara z'umanuko ubushyuhe buseruko n'uburengero hamwe n'uburaruko ubushyuhe burengero n'ubuseruko zose hamwe n'intara cumi na zone cyankuzo ruyigi muyinga Rutana Makamba Rumonge igisagara cy'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura hamwe na Cibitoke na Bubanza. Prime Mbarubuke umukuru wa ONSCT Où est ton frère avuga ko amatohoza ishyirahamwe ryo ryakoze yerekana ko urucuruzwa rw'abantu rukiri impamo mu Burundi kandi ruguma rwiyongera ku murindi uteye akoba.
Umwaka w'2022 abana barenga 362 baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'igihugu cya Kongo. Aho onye muri igihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hajanyweyo abana benshi cyane. Abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania bashika 186,000 bose hamwe bakaba ari bice 58% n'uduce 98% ku ijana.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ubukene bwo mu miryango ahanini ari bwo butuma byorohera abakora ubucuruzi rw'abana kubaresha ariko si abana gusa ubukene bwomora n'abakuze n'icyo kimwe. Emmanuel Sakubu yasuhukiye muri Kivu y'Umanuko yizeye ubukiriro ariko siko yabisanze amaze kuva muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yaganiriye n'umumenyesha makuru Vedaste Ngabo w'Ijwi rya Amerika akorera Buvira
iyo tugiye gucingero baradufata abasoda b'abakongomani bakaje kudufunga no kudukubita bakadukubita aha rero twebwe inzara igire twishyire hano kandi turanyagire ko hano badufunga ngo nuko turabarundi ngo ntaburenganzira dufise ngo bwo kuza gucingera
wibigize bagufunga se
oya hari haba abo bafasha ariko
abavyeyi batari bake naho abana babo batarajanwa kugurishwa bemeza ko babaye ibirara bitewe n'ubukene barimwo umukenyezi wo kumurwa mukuru wa politiki ya Gitega yabwijwe ya Amerika ko abana bataye ishuri kubera ubukene kuri we nta kazoza kababona
yavuze inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri haje ni hereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo bukingene babaho
eka nabandi bavyeyi bo mu ntara z'uburaruko bushi burengero biganijwe ya Amerika ko ubukene bw'unyurwa n'iduzwa ry'ibiciro bigatuma haba umwiheburo mu bantu
rekare barajyaguye
bararushe harageze aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja
bibwe bishobora kutohera mu misizi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ibikunda
bariho kabisa bariho bararinzana nkabeshi mu iki gihe tugezemo
bera gutemuka kwira mu bana kwari ko cyo kuri nk'imiryango n'imisitati gihera kudasitse inkoro kuziko ubuto sigaho ko by'Imana
nagira abantu ubuto bajyamikisha imponi
ariko usanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara
barubukeye ahamagarira ubutungane guhasha abakora urudandazwa rw'abana
mu kubicisha mu nzira zo kukomeza cyane cyane ijya nyabone abajejwe intwaro abajejwe ubutungane hamwe n'abajejwe umutekano n'abenegihugu amasentare n'amaparike ayegamiye leta y'ubundi yategeka guhagurukira hamwe kugira ngo by'ukuri ashore guhasha no guhana yivuye inyuma urudandazwa rw'abantu
Isaac niyo nizigiye umunyamabanga mukuru wa komine Buganyuzi ahamaze igihe hacishwa abana bajanwa muri Tanzania avuga ko batamuhuye kubafatwa bacuruza abana
barahanwa cyane rwose kuko ntibinahora biheteranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapeje babijejwe hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke urumva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
mu ishyirahamwe Sogepaye rihanye agateka k'abana mugabo basanga hari n'izindi mvo hejuru y'ubukene zituma abana baja mu irinde ry'ihugurishwa David Ninganza n'icegera c'umukuru waryo
kuva nagera haramye ibihano de sanction communautaire ibyo twita mise en quarantaine umuntu bakamucira umukenye ntasubire mu bantu ntase kwicara abantu bari batiwe barahemutse kubana abantu bari mu ibarabara abantu barabataye ntiwicare mu bantu ntufate ijambo nivyo dukwe kugarukana mu kibano hanyuma abategetsi nabo bakamenya yuko batayekera igihugu igihugu kitagira urwaruka kitagira abana ni shoka abajejwe intwaro abajejwe amashengero nico kizosubiza itoto abo bana nico kizosubiza iteka igihugu ko igihugu gifite abana mu ibarabara kibari gitutse
mugihe amakungu kuri uyu wa mungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urucuruzwa rwa kiremwa muntu leta y'u Burundi ntatangazo yasohoye kubijanye n'uwo munsi mugabo ku byerekeye ubukene butuma abantu batabakomoka abandi bakemera kugurishwa perezida Ndayishimiye yatangaje mu kwezi kwa gatatu mu masengesho n'inzego za leta ko adashoboye kubuhagarika Tuletse abana baje kugurishwa ibigo bijejwe ingo n'imiryango mu ntara icyenda byavuze mu mwaka uheze ko hari abana mu ibarabara barenga ibihumbi ndwi bitewe n'ubukene bwo mu miryango ku wa kane uheze abagabo indwi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu bahanishijwe na sentare y'intara umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi majana abiri na mirongo itanu mu umwe bagiriwe n'icyaha cyo kugurisha imiyabaga muri Tanzania nk'uko amasoko yo mu gipolisi n'abajejwe intwaro yabyemereye Ijwi ry'Amerika eroje buri kaneza Ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore w'umunyafurika abagore bo mu burasirazuba bw'iki gihugu bo bavuga ko uburenganzira bwabo butubahirizwa mu kazi no mu buzima bwa buri munsi muri rusange ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera
Insanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu munsi yagira giti mugore haranira uburenganzira bwawe kuko urashoboye naho ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru insanganyamatsiko yagira giti twese hamwe guharanira uburenganzira bw'umugore no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose ni inshingano ya buri wese ngaho ni mucyo tubirwanye. Mu bibazo abagore bavuga ko bahura nabyo harimo gufatwa ku ngufu no kwicwa cyane mu duce turimo imirwano. Uyu munsi urimo kwizizwa mu gihe raporo zerekana ko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo habarurwa abagore barenga 500 bamaze guhitanywa n'intambara zirimo kubera mu gihugu. Madamu Neema Serutoki Claudine ni uhagarariye ishyirahamwe rishinzwe kurengera inyungu z'umugore n'umwana muri Congo, Prévention pour la défense des droits des femmes et des enfants mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu yemeza ko nta byishimo umugore w'umunyafurika yagira mu gihe ari we kibuga cy'ibikorwa bibi bitandukanye kuri we.
Hari abagore benshi abapfuye twobarawe na nka 500 tushizeho n'abana ukareba bakorewe ibyamfura mbi ni benshi cyane bageze ko barenze mu 300 kuko hari abo bo tubonaga nabo bandi bajaga barihisha make n'abagore benshi bapfuye kandi banari kuguma kupfa banari kuguma gukorera ibyamfura mbi.
Kuri we uyu munsi wagakwiye kubo kwifatanya n'abagore bari mu kaga cyane cyane abo mu ntara ya Kivu ya ruguru bibasiwe n'intambara.
Umugore buno ntakugarura ibyishimo tucyari muri no mibereho none ugu munsi gwahari wabagore gwaruguru umunsi go kwibuka abo bagore bapfuye muri no ntambara nabandi bakorewe byamfura mbi nabo bagore bari mu nkambi tukaguba harira tukatekereza nimba hari wenda bizaba neza tugizute nanga wenda hari tukibutsa na guverinema mu byo yokora kugira tubeho neza.
Ingero ni nyinshi ku bagore bibasirwa niho hoterwa muri Kongo. Abandi bahura n'ibi bibazo ni bamwe mu bagore bakora akazi ko mu rugo bavuga ko bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abakoresha babo hano mu mujyi wa Goma. Abo radio ijwi rya Amerika ryavugishije bagize bati
hakiza mfanya kazi masiku azishimiliki.
Uburenganzira bw'abagore bakora akazi ko mu ngo ntabwo bwubahirizwa be na gato. Usanga basuzugurwa uko babonye. Njyewe hari ahantu nakoraga mu minsi yashize, ubwo bosa ansaba yuko turyamana ndabyanga. Maze kubyanga mfata ku gahato kuko nta hantu nagombye kumurega. Bibaye bityo rero yanteye inda, maze kuntera inda mbura ukuntu nabigenza ahitamo no kunyirukana. Ubwo rero abo bana nibo bahagirira ingaruka.
Victime kukosenye hakuju
mitera kazi ngufu wo mwishyirahamwe Fedo kiri haranira uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo yemeza ko imibare y'abagore bafatwa ku ngufu bakora akazi ko mu rugo yiyongera umunsi ku wundi. Abakozi bo mu rugo bahura n'ibibazo byinshi cyane muri iki kinyejana turimo. Ubu twabaruye byibuze abagore n'abakobwa bane bafatwa ku ngufu buri munsi, kandi ikibabaje ni ukuntu abakoresha baba aribo bakora ibikorwa nk'ibyo. Iyo mibare twayimenye mu bushakashatsi bwakozwe hano mu mujyi wa Goma gusa. Ubwo urumva mu byaro no mu yindi mijyi igize intara ya Kivu ya ruguru ibikorwa nk'ibyo ni byinshi, ndetse hari n'abatabona imishahara yabo. Ibyo biteye agahinda cyane rwose kuko bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo abagore bashyirwa ku mwanya umwe n'abagabo, ariko ubu abagore barimo kuzana umuvuduko cyane muri politiki y'igihugu nubwo imyanya yabo ikiri mike cyane. Nubwo benshi babasuzugura, Victoire Hakizimana umunyapolitiki wo muri Kivu ya ruguru avuga ko abagore bashoboye kurusha bamwe mu bagabo.
Muri politiki abagore barashoboye nkuko n'abagabo bashoboye, uretse ko imbogamizi twe tubona ku ruhande rw'abagore ikiriho surtout muri Afrika nuko abagore bamwe baracyitinya, ariko uretse kwitinya tuzi yuko bafite ububasha nk'ubw'abagabo bafite. Ngo izo mbogamizi ziveho kandi abagore bagerageze kutinyuka, nuko hagombye kuba amahugurwa nk'abayobozi b'igihugu bakajya bategura amahugurwa yo gushiramo abagore babereka yuko ububasha abagabo bafite nabo babufite.
Imibare yatangaje mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'abagore yagaragaje ko 80% by'abagore bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigirira icyizere cyo kuba bakora akazi gakorwa n'abagabo. Iyi mibare kandi yahishuye ko 67% muri bo bagira ubushake bwo gukorera igihugu, ariko bakagandamizwa n'abagabo ndetse na leta ntibaha umwanya wo kugaragaza ibyo bashoboye. Ubu muri leta ya Kongo imibare y'abagore bafite imyanya haba muri sena no mu nteko nshingamategeko iracyari mike cyane ugereranyije jeni y'abagabo. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika i Goma.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
Ijwi rya Amerika tuze hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington DC yakiriye inama ngaruka mwaka yitwa YALI, Young African Leaders Initiative, ihuza rero urubyiruko rwa Afrika. Mukanya naganiriye na Oriane Itangishaka urimo uyidukurikiranira.
Cyane gose Thomas, iyi nama yahuje urwaruka rw'Abanyafurika bashika kuri 70 uno mwaka bahuriye ngahanye i Washington DC mu ihoteli yitwa Omni Sheraton, ikunze kwakira abategetsi bakomakomeye. Rero ubwo rwaruka rw'Abanyafurika bari bamaze indwi zitandatu muri za kaminuza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitandukanye, mu mpera zazo rero baca baza ngahanye i Washington DC mu zindi nyigisho, mu kundi guhura, kundi kuganira, ibyo bita networking. Uno munsi rero twashobye kuhashika aha kuri Omni, turabonana na bamwe muri bo. Urwaruka rufise inguvu, imbaraga nyinshi zo kugerageza kubona ibihugu byabo, ibibano byabo bitera imbere, nabo nyine bakiteza imbere, bakageraho bishikanye. Rero twashobye guhura na bamwe muri bo ngahanye i Washington DC.
Abanyarwanda n'Abarundi barimo ni bangahe bo?
Abarundi bashika kuri batatu, abigeme babiri n'umuhungu umwe. Abanyarwanda nitwamenye igitigiri neza na neza, ariko turazi ko bagera kuri 10 bashaka kurengaho gato, ariko nabo nyene bashobye kuhashika muri aya mahugurwa, muri zinyigisho za YALI uyu mwaka wa 2023. Twongeye no kubonana nabo mu Buganda, nashobye kugira amahirwe yo kuvugana n'umwe mu bigeme, Jamila Mayanja yari yaje mu mwaka wa 2015 muri YALI, ariko uno mwaka akaba ashobora kuba umwe mu bigeme cyane ugwaruka rushobora kuronka gashimwe gakomeye cyane kitwa Leadership Impact Award. Jamila rero navuganye nawe akanya katari gato, arambira ukuntu yashobora gukora ibintu bihambaye, agashobora kuza ku rutonde rw'ubwo gwaruka rushobora guhabwa ku gashimwe uyu mwaka. Arafise amahirwe menshi cyane, dushobora kumva ku munsi wa gatatu aribo batoye kugira ngo aronke ako gashimwe. Rero aratubwira yuko kandi ari n'umwe mu bayobozi bamwe mu manama, hari inama yitwa Ignite Talk, aho ugwaruka rw'Abanyafurika ruja hamwe rukaganira ibyo bamaze kurangura mu kibano mu bihugu byabo, bakagerageza gufashanya kungurana ibyumviro, kunguranya ibitekerezo nk'uko muvuga mu Kinyarwanda. Twashobora no kugira amahirwe yo kuvugana urundi gwaruka, umusore yitwa Daniel Joshua ari mu bijanye n'ubuvuzi. Daniel atubwira yuko zimwe mu nyigisho yashoboye kuronka muri zindwi zitandatu yize hano kuri Howard University ngahi Washington DC, ari ikintu cerekeye gushira imbere abagwayi mu rwego rw'ubuvuzi. Bize yuko gushira imbere umugwayi ari ikintu gihambaye cyane. Yanatubwiye yuko yashimye cyane kuba na yashoboye kuza ngaha muri Amerika, agahura n'urundi gwaruka rwo muri Afrika, bagasangira ibyiyumviro mu buryo butandukanye. Nibyo rero muri kano kanya tumaze kubona turi ngahanye kuri Omni Hotel.
Hanyuma Daniel Joshua utubwiye wakomoka mu kihe gihugu?
Daniel Joshua ava muri Tanzania. Abo twashaka kuvugana murumva ko bari mu karere k'ibiyaga binini bo mu Buganda no muri Tanzania, ariko hariho na benshi muri Nigeria, za Benin, za Mali, bose barahari ngaha. Barishimye, baranezerewe, baserukiye ibihugu byabo. Bamwe turabona bagenda bambaye amadarapo kugira ngo berekane iyo baje bava. Nukuri ni ibintu bishimishije kubona urwaruka rw'Abanyafurika bariko baragerageza guteza imbere ibihugu byabo, nabo nyine muri rusange bakaba bishimye no kubona bashakuza kugira ngo baganirane natwe, batubwire nk'ijwi rya Amerika, babwire bagenzi babo ibyo bariko barakora, babatera intege. Mu kanya kari imbere turaza gushobora kumbure gushikiriza amwe mu majwi yabo mu makuru yacu ari imbere, kugira ngo bashikirize ibyumviro byabo n'ibyo bashoboye kwiga muri izi nyigisho za YALI Mandela Fellowship.
No, kuki bayise Mandela Fellowship nyine, kuki bayitiriye Mandela?
Mandela Fellowship misanzwe ni programme nyene nk'umuntu yashobora gushika ku kintu gikomeye muri Afrika. Ni programme nk'uko mubizi ya Obama, Perezida Obama yatanguje kugira ngo ashobore gutera intege urwaruka rw'Abanyafurika, ariko kandi ashobore kuvuga ati urwaruka rw'Abanyafurika ni rwo kiraro cy'imigenderanire hagati ya Afurika na Amerika mu bijyanye n'intwaro za demokarasi, intwaro nziza, intwaro zibereye, rero yali ni ishobora gutera intege ugaruka kugira ngo babe abayobozi kumbure nk'abo Mandela yabaye nk'uwo Mandela yabaye babe abantu bashobora gushikana ibihugu byabo kumbure aho Mandela ashobora gushikana igihugu ciwe kumbure banarenze ngaho ariko babe abayobozi b'intwari bakarorero mu bandi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero banywanyi bacu haniho aya makuru twabateguriye ahumurije, mbashimiye cyane ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.